Ubwongereza burateganya kohereza mu Rwanda abimukira ba mbere na mbere ku itariki ya 24 y'ukwezi gutaha kwa karindwi. Diane Ninini hazwe yaduteguriye inkuru.
Edward Brown aburanira leta y'Ubwongereza muri no dossier yavuze ko ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu Bwongereza ariko bwatangaje ayo matariki mashasha. Charlotte Kilroy aburanira uruhande rw'impunzi zishobora kurungikwa mu Rwanda nawe yavuze ko batunguwe n'igenekerezo rishasha ry'igihe abimukira bashobora kurungikwa mu Rwanda agira ati iyi nkuru ni shasha kuri twebwe. Kuri ndi ruhande umucamanza Martin Chamberlain we yavuze ko bigoye kumenya yuko iyi tariki nshasha ari ntabanduka. Kubwiwe itariki ntabanduka y'igihe Ubwongereza buzorungukira abimukira mu Rwanda izomenyekana neza inyuma y'amatora rusangi y'ico gihugu azobigenekerezo rya kane z'ukwezi kw'indwi uwo mwaka. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak akomoka mu gambwe utsimbataye ku ntwaro y'ivya kera avuga ko aramutse atsinze amatora azoca yihutisha uwo mugambi. Ku rundi ruhande ariko umugambi utavuga n'ubutegetsi uharanira inyungu z'abakozi n'akazi nawe wavuze ko ugatahukana intsinzi uzoca ufuta bidatevye uwo mugambi utavugwa ko rumwe n'impande zitandukanye. Umugambi wo kurungika abimukira mu Rwanda ni umwe mu migambi nkoramutima y'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak. Ni umugambi ariko wagiye urabangamirwa n'impande zitandukanye zirimo izishimikiye ku mategeko canke izavuye mu mashingamateka batigeze bashigikira umugambi wo gutwara abimukira w'Ubwongereza mu Rwanda igihe cose waciye mu nama nshingamateka y'Ubwongereza.